mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matuku wiganyo vijiju ya Amerika risamira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turigene kezo gya kabizu kwezi kwa gata nukwa bibiri na chumini ndgui mwisi ya chumini umunani mwikume na jewe Diana nini na hazwe.
Teha kumilecho wali wate kondaniwe ya kuhi hasi niki humura kini narakumereka kukubo koni kuhugu. Hababanya na abo wali kunzigira katatuni wo ya huye na ikra ilamu kumilecha kumagurabiri. Habasika ebo si mbabanyi baku ya hasi gihumura na wakumereche.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Tubwire ibya grenade yarayitewe muri iyo kambi igakomeretsa umuntu umwe, turabigaruka ko handi hato. Turi kwa kabiri nk'uko vyama tubafite ikiyago c'abanyedini, ntimutangwe kucumviriza mu mpera za kino kiganiro. Hagati aho mwaba mumaze kumva abantu baguruka canke bagendera ku ntaro mu ntara za Ruyigi na Cankuzo. Mijoro gyakeye umutama w'imyaka 60 yaraye atibukiye ku munyagihugu yariko aritahukira, navyo turabibabwira muri kino kiganiro. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndababwira yavugwa ijya nino muri make, ndamhereye ngaha kuri rino cegeranyo c'ishirahamwe riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch yagiriza abasirikare ba leta ya Siria gukoresha ivyuka vyica ubwonko inshuro zine mu mezi aheze. Raporo rero yasohoye kuri no wa mbere Human Rights Watch ivuga ko abasirikare bayoboka perezida Bashar al-Assad bakoze ibitero bakoresheje ivyuka vyica mu kwezi kwa 12 kwa 2016 n'ukwezi kwa 3 kwa 2017. Human Rights Watch isaba inama ya ONU ijeje umutekano gufata vyihuta. Icemezo gisaba impande zose zishamiranye muri Siria gukorana n'abagenduzi bagenzura ikoreshwa ry'ibigwanisho vyumara no gufatira ibihano abo bizogaragara ko babikoresheje. Uburusiya buramaze kugabisha ako kanama ko butarota bushigikira icemezo cose kiza kirega Siria kuyo barakoresheje ivyuka vyumara. Leta zumwe za Amerika ziragabisha abagira ingendo ku mugabane wa Buraya ko habandanya haboneka ibimenyetso by'ibindi bitero bishobora kuba ku mugabane wa Buraya. Departement ya Leta ya Amerika ivuga ko ibitero biheruka kuba mu Faransa, Urusiya, Uswede n'Ubwongereza vyerekana tanko manzi ko imihari iterabwoba ya Leta ya Islam Al-Qaeda n'indi ishobora kugaba ibitero mu tundi turere twa Buraya. Iryo tangazo rivuga ko ibanza bihurumbigwa na ba mukerarugendo, ibanza bihuriramwo abiyunguruza benshi, amasoko hamwe n'inyubakwa za leta ari vyo bishobora gutegwa. Imisi mike nyuma yuko Amerika iriko yiyumvira gukoresha uburyo bwose bwa gisirikare kuri Korea ya Ruguru, Perezida Donald Trump yatangaje kuri no wa mbere ko yiteguriye kubonana n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Perezida Trump yamenyesheje ko hamwe vyo babikwiriye ko abonana nawe atakibazo we bimuteye, avuga ko ryo bari tekanya buna kuri we kubonana na perezida wa Korea ya Ruguru mu kiganiro cha television cashikirije ku munsi w'Imana kuri programme ya television CBS Face the Nation. Perezida Trump yavuze ko yemera Kim Jong-un kubona yashoboye gutsimbataza ubutegetsi bwiwe yasigiwe na se wiwe ari mu myaka ya 20 gusa. Umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru aha muri Amerika, Sean Spicer, abajije ku vyatangajwe na Perezida Trump, yavuze ko Perezida Trump yumva ibibazo vya Korea ya Ruguru uko biteye, avuga ko azokora ibishoboka vyose kugira ngo akingire Amerika ku bibazo vyose vyoza bitewe na Korea ya Ruguru. Ariko kuvyerekeye ukubonana hagati y'abategetsi babiri, Spicer avuga ko ari ibigaragara ko ivyo bidashoboka ubu bwa vuba umuntu aravye imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Bakunzi b'ijwi rya Amerika muri ko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abari mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yandi yacu mushobora kuyasoma mukaraba ama video co kimwe n'amafoto muciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe kiganiro cacu tugihera mu gisata c'umutekano wa makambi harabandanya havugwa ibigwanisho bicira umuriro mu makambi y'impunzi induta muri Tanzania muri nojoro rya keye hakaba hari umugore yakomerekejwe na grenade yaturikiye iruhande y'umuhana iwe igipolisi ca Tanzania cabwiye kiganiro iwanyu mu ntara ko kiza catanguye amatohoza ivyinshi n'umunyamakuru wacu Leonce Nyongabo akora mu makambi y'induta muri Tanzania
Yo grenade yatewe ku nzu ya 23 iri muri village ya Kane zone ya Kane nyene hari gihe cy'isaha 2:50 mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere yakomerekeje umuntu umwe bitababaje cyane ubundi yakomeretse mu gihe yari kwagerageza guhunga
Iyo grenade kuri uwo muhana bateye harimo abadamu babiri n'umwana umwe n'uwo mwigeme bari basanzwe bazi kurondera abo bandi ntibakomeretse hakomeretse bari bazi kuronda niwe yaguye hasi n'igihumura kinini arakomereka ku kuboko ni kukuguru ababanye nabo wari ku nzigira gatatu niwo yahuye na ekra iramukomeretse ku maguru abiri abasigaye bose mu babanyi baguye hasi igihumura ntabakomeretse
oba harondegwa umukobwa yahunze avi Bujumbura ababyeyi biwe bahejeje kugandagurwa
yari umwigeme yitwa Mugisha Nowera yararezwe ahantu kumuhana kuko ari impfubye atagira abavyeyi bose yavuye mu Burundi babishe niyo numa bari baraye baje kugira ngo bazimanganye ubuzima bwiwe yasitse ngaha mu kwezi kwa mbere mu 2016 hariho umwigeme yahunze ava I Bujumbura umuryango wiwe wose bawukeraguye azino ariko buhungire mu nkambi kugira ngo arabukwiriye nk'umutekano none niwe bari baje guhohosa Imana irakinga kubera yase ko yo arona bafatisha kuko ico gihe bitse abavyeyi biwe yavuga ko yabamenye acaguma mutoteza musanga no mu nkambi
uwo mukobwa muri iyo kambi yarasanzwe ba mu kigo aho yaratungiye umutekano n'ishirahamwe ERC ariko akaba yari yavuyeyo bibwira ko umutekano wiwe ukwiye
yahora ba mu kigo cha ERC niyo yahora kingira umutekano wiwe ariko muri iyi minsi heze bari bamuzanye bibaza ati byaraheze ntaba murondera ntabava mu Burundi ngo basikano ne dusanze ari uruza n'uruzi urumva mu Burundi naha biregeranye kuko bashobora gusikira umuntu uko bigombe
igipolisi cha Tanzania gikorera muri iyo kambi mijoro nyene cacege hashika kugira gikora amatohoza impunzi rero zitekewe n'ubwoba
ingaruka mbizi yo grenade twe birabitangaza nuko iyo hagumye hajuruga amagrenade ngaha kandi ni impunzi twahunze kugira ngo tubeho umutekano amagrenade ngo maturika twe natwe tugira ibibazo tuba twiyumvira ati mbe tuba twarahunze se ntitwahunze izo grenade ntuzo kumenya abazizana mu byo byose kubera turi hafi y'u Burundi birashika akaba ari abantu baje bavuye mu Burundi baje bajanje ibigwanisho
aha mwa muri inkambi ya Ndota dufise ubwoba bwinshi kuko ibigwanisho biriyo uraze ni grenade yarayiturutse muri iri joro ni kuvuga biragaragara rwose ko ibigwanisho bihamba bihari muri iyi nkambi ni kuvuga ari impunzi zifise ubwoba bwinshi iyi grenade yarayiturutse ndikumva ko ari abantu baba baje bava hanze canke bavuye ahandi n'ibigwanisho bisanzwe biri muri iyi nkambi nyene ko badufise bwishi cyane gose ahubwo tubuliko turabura niyo dutera tuja kuko no kujamo zindi ntitukirala mu nzu muri tudutente batwubakiye ntitukibutujamo
ibigwanisho bivuga muri iyo kambi byo bari byinshi
inkoho ziriko zirafatwa n'ubu ntituramenya neza ukuri ariko twumvise mu zone ya 18 hariyo inkoho yaba yarayifashwe canke n'imyambaro ya gisirikare ziga z'abajejo bacongera perezida ibyo bita muri uzi hariya hanyuma kandi hariho n'izindi ziriko ziravugwavugwa tuguma tuzumva hariho n'abandi usanga bariko baragira uruja n'uruza utamenya ikintu kibagenze carico bishobora kugaragara neza yuko n'inkoho usanga ziriyo kubwishi
iyo grenade yagiye guturika mu gihe kuri uyu wa mungu naho muri iyo kambi nyene hari hiriwe havugwa umuntu yafatanwe inkoho n'amagrenade muri zone 18 kumwe n'uyundi yafatanwe inkoho muri zone y'12 Leonce Niyongabo induta muri Tanzania ijwi rya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo abari mu makambi ngene mudushikira kugira ngo mushobore kutubwira yavugiye wanyu mutwandikira kuri radio yacu @gmail.com inkuru zacu zose mugashobora gusubira kuzikurikirana muce kuri wezitatu @ radio yacu voa@com ikiganiro ni wanyu mu ntara mukanya gato ni inkuru y'umutamaguruka mu ruyigi Hari umutama w'imyaka 60 ku mutumba wa Sanzu ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi yaraye mu gashoka komisariya y'igipolisi yo ntara umutama yagirizwa kuguruka mu kirere bugorovye inyuma yaho agize insanganya gatibukira ku munyagihugu ariko aritahira mu ijoro ryejo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidèle Antoine Nsabimana ariko aca ijya nino iyo nkuru. Fidèle, amwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Ivyagenze gute vy'uwo mutama?
Ivyo mutama nko twabibwiwe n'umunyagihugu avuga ko yamuguye ko ngo akamusigira ibintu bimeze nk'ivyotsi n'ibicanwa mbese akabavuga yuko nubaguma yumva ubushuhe ngo hari igihe c'isa yine n'inusu niho abahuriye ahantu kwisanzu nyene ngo azabona amutibukiye imbere ngo imicanwa icimugurukirako. Ariko rero uwo mutama yaciye akombi uwo munyagihugu yaciye akombi nduru aramubwira yuko yohagarara nyamutama nawo ngo aca arahagarara hama abantu baje bariko baraharira niho yavuga yuko koko ngo ari umurozi ngo yari karaguruka ngo yaragiye gusumira kure ndetse n'umufuko yari afise yavuga ko yaragiye gusumiramwo nawo nyene bavuye bawutwara bakaba ari mu minwe y'igipolisi afungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi.
Vy'ukuri Fidèle, abantu nk'abo baguruka canke bo ku ntaro barabaho ngaho mu Ruyigi canke n'ibihuha hariho abandi bamaze kubivugwako?
Bo mu bisanzwe uko twabibonye uko abanyagihugu bari bahari baza kumuraba bavuga yuko atari ubwa mbere ko muri komine Nyabitsinda naho nyene abaguruka babigeze gusekanira mu kirere hanyuma hakaba urubanza ariko urubanza abajejwe amategeko bavuga yuko bigoye kuruca kuko kuguruka atagihano gihari giteganyijwe n'amategeko bigatuma bo nyene bababaza bakababaza ingene vyagenze kuko ico gihe hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri umwe yavuze yuko yagurutse adafite uburenganzira bwo kuguruka ku mutaga.
Turakoze.
Uburenganzira bwo kutaguruka ku mutaga hanyuma ngo baca barasekana ibintu rero vy'amangetengete benshi batatahura hano mu ntara ya Ruyigi.
Urakoze cane gose Fidèle d'Antoine Nsabimana, urabigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Nkumbure ni ivyerekeye uburozi tuza kubabwira mu kanya, abanyagihugu bo mu Ruyigi baraza kuvyumva biciye muri kino kiganiro. Urakoze.
Murakoze.
Narinsiye nk'ubu wica ku masonga gato mu kiganiro c'abarongo y'amasengero n'amadini cuno musi tubasuramo igice ca mbere cico abajejwe amadini bagona ku kibazo c'uburozi kigisibije mu ntara zitandukanye zigize Uburundi. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse atwakira abatumire bari kumwe muri studio i Bujumbura.
Ego Diane, ni nahazwe reka ntangure nakira abatumire bacu. Patri Fupi Felix murongoye Paroisse Cathedrale Regina Mundi, ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Nakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye Isengero International de la Pentecôte, na mwebwe ndabaramukije.
Yego, turabaramukije.
Nakire kandi na Pierre Clavenge Jimana umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, akaba narongoye igisata gikurikirana abagendana indwara zo mu mutwe mu kigo kivura bene abo bantu SNPK cyo mu Kamenge, na mwebwe ndabaramukije.
Amahoro neza cyane.
Uyu munsi rero tukaba tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'abarongoye amadini n'amasengero mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu. Pierre Claver Njejimana, mwebwe mwanonoseye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, mwotangura mukadusigurira mbega uburozi burabaho?
Murakoze cyane. Twovuga yuko uburozi bamwe barabwemera abandi ntibabwemere. Nkaje kubinyerekeye uburozi ntibubaho, mvuga nti uburozi ni ivyumviro umuntu yishyiramwo hanyuma akabibamwo igihe kirekire agatangura kugira ibintu byo gwikeka hamwe atangura kwikeka abandi, kuko ibyo bavuga ngo uburozi, bavuga ngo uburozi ni ukuvuga ngo umuntu yararozwe, ni ukuvuga yuko uburozi buva hanze y'umuntu ntibuva muri we indani. Hama rero iyo umuntu avuze ati naka yarandoze, nuko cyane cyane baba bafise ibintu kenshi na kenshi urabapfa.
Reka tubaze barongoye amasengero hano, mbega mwebwe mubivuga ku iki? Gapatiri Fupi Felix,
ku kibazo cyerekeye uburozi, mvuze uburozi uko nyene sinashaka guca ndacishura uko kiri, mugabo mbanze mvuge ibihari ibyo tubona. Nuko abantu iyo bamaze kwizizigwa n'umutima mubi canke bafise ivyo bapfa biraboneka ko ari abantu barondera kugirira nabi abandi akavuga ati nina twari cumu nkari mutera canke nkamusogota bamfatwa bimenyekane agaca agomba gukoresha rero uburyo ngira ngo butaboneka niho rero ashobora kwitura abo yibaza ko bafise ububasha bwo gushobora kugirira nabi uyo mwasi wiwe bitamenyekanye bagakoresha ububasha rero bw'imitima mibi canke abandi bita impwemumbi aho muri ico gihe rero niho novuga nti abantu baca batangura kuvuga ibyerekeye uburozi ababishoboye mbere hari gihe arondera no kwica uwundi akamuha ishano abicishije mu byo kurya bicishije mu byanwa muri ico gihe agashobora kumwica mu gihe abaganga batabaye hafi kugira ngo bashobore uyo muntu kumuha imiti yotuma ibyo bintu ahejeje gufungura bitamugirira nabi mu muri estomac no kuvuga mu mushishito wiwe canke bigira ingaruka mbi ku magara yiwe ibyo bintu bihari two kwita mu gifaransa ntiyo phénomène bikora canke bidakora hari abantu babigerageza bakarondera kubikoresha mbere hariho n'abantu bakorana na mashetani bakaraba ingene bokoresha ubwo bubasha bubi butaboneka bw'imiti mitaboneka ngo bugirire nabi abantu
ntabaciriyemwo mu ntara ya Gitega umwana aherutse kwagirizwa yuko aji kuzimu muti byo babisa nibyo
ibyo barayimwagirije mugabo ibyo byose biri mu bintu bibaho hari bituma byinshi abantu barondera gukoresha bino bwo bubasha bubi umuntu ashaka kugira urudandazwa uzukumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino bwo bubasha no kuvuga bapfumu baraza kumpa akantu nza gushira mu butike yanje cyangwa mu mangazini yanje kugira ngo abakiriya bazi kuba benshi nubwo bubasha abantu bagerageza kurondera iyo batanguye kubirondera duca tuvuga yuko cyangwa abantu bavuga yuko hagiye mu by'uburozi cyangwa gukoresha ububasha bubi bw'umwijima
ko ari gihe abakristo bavuga ko pastori kanaka yababwiye yuko barozwe ni kuvuga yuko namwe mwizera ko ubwo burozi buba
nanje mbaze ikibazo mu kwishura mvuga nti mbega bibiliya dukoresha yoba ivuga iki kubijanye n'abarozi n'abanyamareba muri bibiliya haranditse abanyamareba haranditswemo abarozi ivyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo igihe abisirayeli bariko bava mu gihugu cya Egiputa amareba n'amangetengete byo twakwita uburozi ngahe iwacu byarakoze cyane turabibona no mu isezerano rishasha hari umuntu witwa Filipo umunyamareba ngo yaragura kandi agahesha inyungu nyinshi abiwabo kubw'ibyo rero je nk'umupastori nkoresha igitabo cera ca bibiliya ndemera ko uburozi bubaho nagomba mvuge yuko muri bihe turimwo abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye burya ubiravye neza usanga igikorwa dukora caratse ingufu abapfumu n'abaruzi uyu munsi rero birabandanya kuvugwa hanyuma bakavyagirizanya ngaca vuga nti urubu bavyagirizanya kubera impamvu zitandukanye no vuga impamvu zivuye ku nyungu amatongo rwanko kwihorahorana ugasanga umuntu baramudodobereje baravuze bati wewe urumurozi kandi atariwe
ubwo burozi bwitwa yuko ari uburozi by'ukuri mwebwe mumenya gute mutandukanya gute yuko umuntu ko yarozwe nuko ari mabiba ariko baramwagiriza avuye kuzindi inyungu z'uwo muntu
mu by'ukuri nta bimenyetso novuga bihari bivuga ngo uyu muntu yararozwe ko ari ubushakashatsi butakozwe nitwovuga ngo ntibibaho nibaza ahubwo ko karakaryo keza mbere ko habaho abashakashatsi ngaha mu gihugu cacu batangura kwiga neza kugira ngo batange umuco kuri ivyo bintu bitagaragara numva vyose bikagenda neza
Pierre Claver ngira afite ico bivuga ko umuhinga yanonose ivyinyifato
yavuze yuko muri bibiliya harimwo ijambo umurozi n'abanyamareba mugo nagomba abari kwatwumviza bamenye yuko ubwa mbere uburozi si ivyo bintu vyanditswe ijambo ryonyene rashobora kuvamwo uburozi baracana mugani mu kirwa ati sakirimi kibi ngo yataza uburozi gupfa no kuvuga ngo iyo ijambo rivuzwe hanyuma abantu bakaryakira mbega abantu baryakiriye gute mu gifaransa bavuga ngo stimulus hanyuma reaction mbega umuntu aza kwakira gute ijambo rivuzwe mvuga ati naka ntiyavuze yaroze no kuvuga ngo ijambo umuntu uko arivuze naho rishikira rirashaka kuzana ingaruka mbi y'uburozi mu isanzwe aho ryavugiwe ugasanga mbere abantu baricanye baramaranye bivuye ku vyiyumviro vyarikiye kuri rya jambo ryavugwa
ijambo mushatse kuvuga yuko nk'ubu bavuze bati naka n'umurozi cyangwa uburozi burabaho
yego nakubwiye cyo
nyene kirangije
ijambo rikomeye cyane nakubwiye nti cyane cyane ikintu umuntu yemera cyangwa kigomba kuba ukuri
ibi yari ko aravuga n'ibintu ngira ngo byumvikana gose kuko mu kirundi ijambo ngo umurozi yahavuye rifata n'izindi nsiguro iyo ubonye umuntu ariko agira inyifato itabereye dufate nk'umwigisha ajejwe kurera abana ukumva uwo mwigisha ngo yasambanije uwo mwana muto yigisha mu mashuri mato mato kandi birabaho ugiye kuvyumvira neza nyirango nk'ababize byerekeye nyifato z'abantu urahavye inkwirikizi biba kuri uwo mwana iyo ashurashujwe n'umurezi wiwe birashobora kumwicira umutima bigatuma nejo ataco muri we nyene yiyanka atanica ashobora gushikako akaguma kura ku mubiri mugabo mu byerekeye muri we yarataye n'uyo muntu umwigisha arashobora kugereranywa n'umurozi
kuko n'uri muri kazoza uwo mwana ni kuvuga mu kibano bashaka kuzovuga ngo yararozwe bivanye n'ukuntu
yigenza ukuntu yigenza
kwera yagera hinduka kwera ibyo yabaye mwa kiri umwana
aba yarakomeretse ku mutima ugasanga aciyagira inyifato itangaza abantu hari umuntu bishika gaca yirekura agaca yiha kuntu yari umutwe akanunzoga nyinshi kabona ntabagira umutwe kabona cyanke akiya nka kihebura gacika ikintu menga yacita kazeze ubwenge bukagenda kubera ikintu camubaye ko camuhahamuye abantu bakazorondera ico byavuye ko bakakibura bakavuga ko yarozwe ariko urya muntu yabimugiriye abantu babimenye bamugereranya n'umurozi hari gihe rero abantu bashobora guhusha ariko nk'umuntu muri abatwita abakozi b'Imana yavyiteguriye neza n'igihe ariko arasenga arashobora gushishoza akamenya ati uyu muntu wo mufasha aha mubona bijya bitaro byo kwa Rojant bakunda mvuga ngo ni byo kwa Rojant ngenda babwire ko bijya bitaro mu by'ukuri byatangujwe ni Ekleziya Katolika kuko byatanguye abafurera kugira ngo Ekleziya ifashe muri ivyo byo kugwanya ivyo bantu bita ngo n'uburozi cyangwa ngo barozwe kugira ngo batandukanye ivyerekeye ubuzima bw'umutima cyangwa umuntu ashobora kugwara ayo mashetani n'abandi bibwira ngo bagwaye mashetani mugabo bagwaye izindi ndwara zishobora kuvugwa
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ndumva yari nzira imwe yo kushobora kuwigwanya muvuga muti akwiye kujaho ibigo kuko icyo kigo kivura ingwara zo mu mutwe SNPK ni kigo kimwe ntibigwiriye ngaha mu Burundi mwemereye muvuga muti byo bavyiza navyo bigwijijwe mu ntumbero yo kugwanya abo bicura ko hari birozi kandi ari ingorane bagize zijanye ni nyifato n'ibikomere bagize mu mubiri mu buzima nako
birakwiye kugwizwa kandi ico cyumvikira amaze kuvugwa kuko nko mu Burundi mbere ni ikintu kibonekeza birateye n'isoni kandi abivuze gucyo sindengeje urugero kuko nababijejwe barabiyitse kubona leta itagira ibitaro byayo bivura abagwayi bo mu mutwe ababitwa ngo bagwaye indwara zo mu mutwe hajya kiba ari ikintu kinini kivuze hari ibitaro bishasha byatanguye ingozi ntihenze sinza babitanguje bari bari komenga n'abafurera nyene ariko mu bisanzwe mu bihugu byose leta nishobora kubaka ibitaro ngo yibagire abagwaye indwara zo mu mutwe no kuvuga ko babibagiye igice kinini cy'abantu bashaka kugira ingorane mu gihugu ivyo mu bisanzwe biriho mu mategeko cyanke mu byo leta yabwiza gukora ko no mu bindi bihugu nuko bimeze
mbiga pasteur ntabwo mwebwe nyene mwa mufise mu ruhara naho muri mu bantu bagwanya ivyo byo kwagirizanya uburozi mu banyagihugu mbiga mu gihe umupastori abwiye abakirisu ati we wararozwe kandi akaba yarasanzwe fiso yikeka kabara sanza fiso ngorane ubwo ntabarika arongereza ingorane mu kibano nyene zo kwimvira uburozi
murakoze kumpa ijambo nagomba mbanze nkusore gatonyi kuri akamahereje ko twaba twavuze ko twizera ntitwizera turemera
yego
twemera ko bibaho muri bibilia hari umuntu yitwa Sauli padiri aramoze cyane kuko arasoma Sauli yaragiye kuraguza ico turacemera nako cyumvikana rero yuko kuvuga ngo uburozi ntibibaho nibaza yuko umuntu yoba agiriye mu bintu by'ibishobisho hanyuma nago mvuge ngira ico mvuze kuri iki ca leta padiri yavuze ati harakwiye kugushirwaho leta ikibuka kubaka ibitaro by'abantu bagaye mu mutwe nibaza ko leta yagize icikora kuko hariho igisata kijejwe ibintu bya psychology nago mbaro turi muri kino kiganiro ntihagire abahava twumva nabi yuko waje kuvuga yuko leta atajikira akora
bavuze ko ari ibigo atari ko leta itari kiravyumvira ku mugambo mu buryo bw'ukugwiza ibigo bishika mu ntara kubera abanyagihugu basanze afite ingorane zo gushika ku muri ico kigo gisanzwe kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa
ego. Hanyuma rero natangwa imvuga nti je nashimye ikibazo mwabajije mwavuze muti mbega none uburozi bubaho twemeje ngo ntibubaho kandi hariho henshi tubona tubisoma hari n'abavyizera benshi burya naho abantu batabivuga barabigendana ubwiye kurahaba abantu benshi badushingira intahe batubwira yuko basenga mugabo bafite n'agaheko ko babibamwo biragoye bisaba ubuhinga buhanitse bisaba ko haba inyigisho nyinshi kandi kwiki gikorwa cyitabwaho n'abantu bose na cyane cyane nago mvuge yuko kudodobereza umuntu kurenganya umuntu kwica umuntu umwagiriza uburozi cyane ndavuga nti ni cyaha gikomeye kandi na leta yodufasha ibyo bintu kabihagurukira cyane.
Ego uyu Pierre Claver yanonose ibijanye n'inyifato numvise umwe ngo nimba natahuye mwengo yabuze yuko nabo bagendana uduheko n'ibyo bagenda biboheye ko ari kugira ngo bihinyishu ibibazo baba bafise mu mutwe mwengo niko nabitahuye.
Eh afite
kugendana kuvuga nti mwemera ko ivyo birozi baho muvuga muti ni ingwara nzo mu mutwe.
Urumva kugendana igiheko n'ukurondera no vuga akantu kagukingira kagukingira kuko ufise igihengeri kiri mu kwiyumvira kwawe kuko ntuba wikwije. Hama rero iyo umuntu afise mwisanzwe ubuntu butuzuye neza yamagerageza kurondera akantu ashira mu mbavu kamukingira kubera mu mutwe arumva yuko afise ikintu kitagenda neza hanyuma kubera inabi yamiva hanze reka ndondera akantu ashira ko kugira ngo nikingire ya nabi iva kuri mugenzanje cyaiva kuri wa mwasi wanye afise cyaiva kuri wa muntu dufise icyo dupfa ugasanga ni vya bindi rero umuntu acatangwa kuvuga uburozi je ngarutse kuri bipasori yari karavuga ifoko tutahura ibintu tukagereza kubitahura cyo kimwe uburozi bwavuzwe kuva kera cyane ku basokuru baravuga ngo uburozi mwo nukura mbega inkomoko y'iyo jambo ryavuye hehe uburozi bwisanzwe ni ikintu kiza kivuye hanze kiza mu biri w'umuntu kandi kije kugira nabi nababwiye yuko ijambo ryonyene rishobora gusumba ubwo burozi ico kintu umuntu kivuye hari kije kumuyaga cye kije no vuga nk'ikintu cy'igitero bwo kivuye hanze kiza kugira nabi umuntu
bisigura kwa ibyo bintu bahana byo kurogana nyene bavuga bati naka yararozwe ubwo buryo bavuga ko umuntu yarozwe uretse mu buryo bw'amajambo ni kuvuga mwe ntavyo mwemera
icyake mukanwa cica ndemera yuko ari uburozi mugabo ikintu kiza giva inyuma kitake mukanwa nacyo ndemera
vraiment namu muvyumva kumwe ga pasta
ufashe ikintu kakibaza umupsikologe aza kubwira insiguro ya psikoloji ubajije umuekonomiste aza kubwira insiguro ya economy ubaje umupasta aza gusigurira ibintu bya pastor doko wari ko atanga insiguro yiwe nk'umupsikologe ukuri ko ibintu uburozi burabaho uvuze uti malaria ntibaho ubwoma gahonya abantu reka ahubwo ko bibaho abantu bagapfa tukabibona twiga ingene tubigwanya jewe na mpagaze
ibi iye bari kubaragirizanya uburozi n'abantu bakarengera ko bakabica ega bo raba neza ngira ngo araza kudufasha wabyi nonosoye raba ingorane ziri mu gihugu aho umuntu atazi icazogejo raba abantu atazi kweje azo bari muzima mu gihe abantu baguma bapfa cyanka kabona ibintu nibiriko bigenda neza cyanka kabona nimba ari masangaye cyanke ugasanga izo ngwara raba inzara kandi kare turiko turaganira usanga arahantu hari ivyo bintu byizaduka byinzara ugasanga niho bari kubaragirizanya uburozi bafise ibibazo bikomeye by'ubuzima byingene bafungura mu nyuma ingwara zije ntibaro ingere bavuza abana malaria babahaye umuti bawusangira ari batatu bane batanu kandi muri iyi minsi heze malaria arisha abantu benshi ivyo oyo bikoranye byose bavuga ati mbega yamabi yavuye kuri inde musomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi babonye bisevuzi bigira bitembagaza ubwato bavuze bati tubwiza kurondera umuntu yacumuye kandi aho hoho baramuguye ko wenyene arate bari yagiriza arabivuga ati jewe mbunza imana kandi ijewe byari ivyo kuri mugabo nukusanga tumeze baca barondera bati mbega ibi byose ni inde ntibavyumvira n'ubwenge ngo bamenye igituma ariko baramurondera bari mu ngorane barakeneye kuronka umuntu yagirizwa ivyo bintu bagakiro baja kuri abo barozi bati kandi nakumenga n'umurozi bagaca bamuja ko bamwishe bakibaza ngo ingorane zaza guhera ukamenga bimaze ishavu kumbe bongereje ingorane
ati mwagira muvuge pastor
yego ico nokongera ko camira ico nagomba gushima kuri insiguro numvise padiri aje gutanga ko tuvyumva kumwe bakunda kudodobereza abantu bashaje na cyane cyane abatamakazi bakamurengera ko bakica ngo bamufatanye uburozi ico nagomba rero umvuge twebwe nk'abantu abamenyesha imana turafite igikorwa gikomeye cyo kuremesha imitima twumvise ko benshi babikora mu gihe bazazaniwe yashikiwe n'ibibazo akabura yakura niyashira acavuga ati uko bakose ibintu byavuye kuri naka agaca rero ahimiriza abamwemera bati naka n'umurozi je wanje angiriye ibi wewe nawe ejo nutaza ngo tumwitange akirikare nawe azoguhitana abantu bacha batwagwa n'ubwo bwoba numva rero mu byo twokora kugira ngo bihagarare twebwe nk'abamisha imana twokwamiza ko duhimiriza abantu kutemera ibintazi ikindi naco numva kandi twokorana n'igihugu cyane kuko iyo abantu barenge ubutungane burakwiye ko umuntu atihanira nimba uyu muntu azi ko naka ari umurozi naza n'ivyemezo hanyuma aje muri ashikire abashijejwe ubutungane bamutunganirize niyaza n'ivyemezo ariko ari kibazo kihari acavuga ati ko atavyemezo mfise reka ubwo njaniranye iki kintu rero co kujaniranya munyigisho zacu za misi yose nico kwiyamiriza
mukurangiza shimire rero abatumire twari kumwe mu kiganiro Patiri Fupi Felix Murongo e Paroisse Cathedrale Regina Mundi ndabakengurukiye
naje ndabashimiye kumwadutumiye
namwebwe Pasteur Setting Heshimana Murongo Isengero International de la Pentecote ndabakengurukiye
murakoze cyane
ngengurukire kandi namwebwe Pierre Clavenge Jimana musanzwe muri umuhinga nonoso ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mukamunarongoye igisata gikurikirana abagenda ingwara zo mu mutwe mu kigo SNPK cyo mu Kamenge namwebwe ndabakengurukiye
Abandi dushimiye nimwe mwatwumviriza Innocent Kimenyi Diane ni nahaze na ingenieur twari kumwe tubahaye isango y'ejo nkaho twatanguriye muranirwe mu banyu.